ibihugu vya Norvège na Vietnam vyemeye kuzogera mu 2020 ayo mafaranga vyamaze kuyatanga mashyamwe yigenga haranira ibidukikije bakavuga ko impingi kiri ndende kuko ico kigega kirinda kujamo amafaranga agera ku mamiliyari ijana y'amadolari y'abanyamerika ku mwaka ku mwaka. Ikibazo gica kigaruka ku batari bake kikaba gihagaze ku bazotanga yasigaye ayo bazotanga umwe wese n'igihe azotangirwako kuko bimwe mu bihugu bitunze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishigikiye ku ico kigega co kwega ababishoboye hatanize kurabwa ivyuka vyarungitswe mu kirere nkuko biriko bisabwa n'ibihugu vyifise nka Qatar ariko atakayise kabi k'ivyuka vyo none ibiduki bafise abahinga bava mu bihugu bikenye bakabandanya batera kamo abo vyega kutirengagiza ico kigega. Mufaso ni Renil de Ndayishimiye numwe mu bahinga bahagarikiye ibiganiro ku rwego rw'ibihugu bikenye.
Ikigega bashizeho cisi yose niba gishiremwe amafaranga hanyuma ibihugu bikenye nk'igihugu cy'u Burundi kibone gushikira ayo mafaranga ubwo buryo bwo gukora bwihuta imbere ya 2020 turabukeneye kubera yuko abahinga bisi GIEC muri raporo yabo ya gatanu barerekanye ku bushuhe tugeranije mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ari ibice ubusa 85 degre Celsius.
Kwa mbere wahera aho abakuru b'ibihugu batanguza icesi ino nama ya 21 bamwe muri bo bahamagariye ibihugu vyose guterera agacumu k'ubumwe aho bageza bongera banatanga uturorero tw'ivyakozwe mu bihugu vyabo kugira ngo bahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Barack Obama aramutswa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
No nation, large or small, wealthy or poor,
nta gihugu na kimwe caba gito canke kinini caba igikenye canke igitunze kiyobewe ko twese turinda guterera agacumu k'ubumwe. Muri no myaka indwi iheze twarashinze imitahe mu masoko ntanga nguvu twaragerageje kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere twaragabanije ubuhinga bwo kuyunguruza butuma ibitoro bikoreshwa vyonona ibirere dutera intege imigambi yose igamije kugabanya ivyuka kuko ari nayo ngorane. Twarerekanye ko ubutunzi ataco bwica mu bidukikije iyo hakoreshejwe ubuhinga butonona.
That strong economic growth and a safer environment
bigatuma haba icizere.
They can work in concert with one another, and that should give us hope.
Bitegekanije ko kuri uno wa gatanu hazoboneka amasezerano ku bidukikije yumvikanye ko na bose kandi yerekana n'ingene ibihugu bikenye vyofasha mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bikongera bigashobora guhingura ibidukikije vyubahirijwe. I Paris mu Bufaransa, Diane Ninahadwe, Ijwi rya Amerika.